Ibyo bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe International Rescue Committee IRC igisata kijejwe inyigisho n'amashuri mu nkambi ya Nduta rivuga ko benshi mu bahebye kwiga ni abana bari munsi y'imyaka 14 biga mu mashuri yo mu ntango gushika mu wa kane. Iryo shyirahamwe ryabivugiye mu nama yari ihagarikiwe na Leta ya Tanzania kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nduta mu ntumbero yo kubandanya ihimiriza impunzi gutaha ku bushake nyuma y'aho bazatahukanwa ku ngufu. Hafi y'abaserukizi b'amashyirahamwe arenga 30 yita ku mpunzi yari yitabiriye iyo nama. Muri iyo nama ishyirahamwe International Rescue Committee ntiryatanze ibitigiri iby'abigeme cyangwa abahungu baheba kwiga, gusa ryemeza ko benshi mu babyeyi bakura abana babo mu mashuri ku mvo yo gutinya gutandukana n'abana babo mu gihe Leta ya Tanzania yohava ibatahukana itabateguje. Bamwe mu babyeyi bavuganye n'iby'ijya Amerika bemeza ko imigambi ya Leta ya Tanzania yo kubatahukana ku nguvu yagiye irabaca intege.
Muri rusangi ababyeyi bose nta kamo bitaba ko gutwara abana ku ishuri, bose basa n'abacitse ivutu kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka. Ibyo bigashobora kuntera intege nke byo gutwara umwana ku ishuri kuko natwe ababyeyi dufise ubwoba ku ibyo bintu. Twese nta migambi usanga turiko turarangura isa n'iyahagaze bivanye n'uko kuntu bagenda bavuga yuko bashobora kuduhungura. Hanyuma n'abana nyine bakaba twiheze bakabona yuko dufise ubwoba twebwe ababyeyi, ukaca usanga rero nabo nyene aho bari baguma bafise ubwoba bivanye n'uko natwe baturabye babona yuko dufise ubwoba.
Hari ubwoba bwinshi kubera ibyo bihuha bariko baravuga
nk'uko batwakiriye turi impunzi barekuye kutworohereza. Abana bakiga batekanye bafise umutima ugumwe uri hamwe bakaraba ukungene bo bigenza kugira ngo abana ntibahebe kwiga ku ishuri, ko nabo nyene bagiye ku ishuri bumva ibihuha byinshi ntibakurikirana n'ishuri. Tubona ko mengana umujura guriko bamwe tishure abandi ni kwirukanwa twiko twabuze icyo dufata n'icyo tureka.
Benshi mu bahebye amashure nta kazi bafise bakora kiretse gucungera abana bakiri bato mu miryango, mu gihe ababyeyi baba bagiye gushakisha ibyo batunga. Bamwe mu bana babwiye ijya Amerika ko bahebye amashure ku mvo yo kuguma muhira gucungera barumuna babo.
Cye muri make ndagaruke mu mwaka wa kane ndaciye mpeba
nk'ubu ndaravye kujya ku ishure ngiza ati none ndajya ku ishure ntabana bonyine ngaho mu nzu kati ngiye manda byihoze nyine ndagumye ngaho nyine none nanje karekamba ndicara ngaho mbe ndaraba abana muhira nk'ubu ngaho dutiga turi abana benshi.
Amakuru dukura mu itangazo ryasohowe na Leta ya Tanzania mu kwezi kwa mbere umwaka turimwo yerekana ko mu mpera z'ukwezi kwa kane Leta izokugara amashure shingiro 5 yo mu nkambi ya Nduta mu ntumbero yo gutunganya imigambi yo kuzokugara burundu iyo nkambi. Ibyo bibazo harimo no kutaronswa imfashanyo zigenewe abanyeshuri zikwiye byagiye biraca intege y'ababyeyi, gutyo bakabona ko amashure atagira kamaro mu nkambi.
Twarindiye ikizovamwo ntacyo tuzi twebwe nta ngingo dufise nta kuntu twobimenya, turarindiye icyo bazotubari. Impungenge ntitwozibura kuko abana ntibaca biga neza, abazi kwiga nyine bashiye amaso kubera ata mahoro baze babafise mu mitima biyumvira ati umwanya n'umwanya baratwirukana.
Mugabo nk'igisabo nka twebwe impunzi twasaba yuko nka Leta ya Tanzania ishobora kuguma ibandanya iduheza ubuhungiro kuko umwe wese afise icyo yahunze. Mugabo bibonekana yuko badutwaye ku nguvu, urya muntu yagize cyahunga kitarahera ataho abari karaja, rero bakabandanya baduhereza ubuhungiro nihagera ico twahunze giheze hanyuma tukazobona guhunguka.
Gusa Leta ya Tanzania isanga impunzi zagiye zirahindura inkambi za Nduta na Nyarugusu nk'ikirindiro cyo kubyara abana bazoteza ikibazo mu myaka iza mu gihe badashaka gutaha mu gihugu cyabibarutse kugira bajye ku ishuri bisanzuye. Ibyo byemezwa na Sudi Makibasi, umuyobozi ajejwe ibibazo by'impunzi mu gihugu cya Tanzania.
Hapa mmegeuza kambi kama sehemu ya kuzalisha watoto ambao wataleta shida huko mbele.
Mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe International Rescue Committee igisata kijejwe ibibazo by'abanyeshuri, inkambi ya Nduta ituyemwo abanyeshuri hafi 20,345 bo mu mashuri shingiro. Muri bo hafi 60,450 barahebye kwiga bivanye n'ibibazo bibangamiye muri iki gihe. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'ijwi ry'Amerika.